Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Ku makuru yo muri uyu mwanya muri kumwe na JFD Niyongabo kaze mu biganiro n'amakuru twabateguriye.
Ibindi byakurikiyeho nuko narezwe muri gacaca ariko abantu bacitse ku icumu n'abandi twabanaga bose bagurukiye icyarimwe berekana ko ndi umwere uwo wampangiye bamukatira amezi atatu y'igifungo.
Ubu n'umuhutu yatabaye abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Inkuru n'andi makuru yo hirya no hino twabateguriye ari mu akamo ka Papa Francisco kukwakira abakatolika badakwije ibisabwa na Ekleziya Katolika, umugambi w'abashingamateka wo kurondera gukura ku butegetsi perezida wa Brazil Dilma Rousseff n'amatora mu gihugu cya Djibouti. Turagaruka ku mukanya gato. Amakuru twabateguriye. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika butangaza ko budashimishijwe na gato no kugena amatora yagenze muri Repubulika ya Congo. Amatora yatumye Perezida Denis Sassou Nguesso yongera ikiringo cy'imyaka 32 amaze ku butegetsi. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mark Toner, yamenyesheje mu itangazo ko ibintu bitari bike bitagenze neza mu matora n'ihagarikwa ry'abashigikiye batavuga rumwe na leta vyageramiye amatora yari yabaye mu mahoro. Amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise impungenge zikomeye ku kugene abanyekongo 2000 bavyutse ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 bumva amasasi n'amabombe vyasana bakaba bahunze ingo zabo ku mugwa mukuru Brazzaville. Leta ya Congo ivuga ko abahoze ari abanywanyi b'umugwi w'abagwanyi wasambuwe bagize ibitero mu bibanza vya leta ku itariki z'ineza ukwezi kwa 4. Amenyesha ko abasirikare batatu, abasivile babiri n'abagize ibitero 12 bishwe mu gutana mu mitwe. Abatavuga rumwe na leta batangaje ko amatora ku itariki 20 z'ukwezi kwa 3 yibiwe Perezida Denis Sassou Nguesso. Umwe mu bakandida General Jean-Marie Mokoko yasavye abanyagihugu kugarariza amategeko kugira biyamirize ivyavuye mu matora. Umukandida yarangije mu kibanza ca kabiri Guy Brice Parfait Kolela yaremeye ko yatsinzwe ku munsi wa 4, akaba amenyesha ko amatora n'amatora atagenze neza ko adashaka urundi ruhagarara n'ubwicanyi, yagiriza leta ku bitero vyabaye. Papa Francisco yasavye kwemera abakatolika badakwiza ivyo Ekleziya Katolika isaba nk'abatandukanye canke abarondera gusubira kubaka. Mu rwandiko rw'impapuro 260 Vatikano yasohoye ku munsi wa 5, Papa Francis avuga ko ata muntu n'umwe yocibwa ivomo ubutagisubira inyuma kuko ngo ivyo sivyo biri mu ijambo ry'Imana. Ku rwandiko rwihweza ibibazo bitandukanye vyerekeye imibonano mpuzabitsina n'ukubaka, ubwo rwandiko rwatunganijwe inyuma y'inama y'abepiskopi b'abakatolika bahuye kugira baganire ibibazo vyo mu miryango mu mwaka w'2014 n'umwaka w'2015. Inyigisho z'abakatolika zo muri iki gihe ntizirekurira ku buryo butomoye abakatolika gusangira gusubira kubaka, navyo bishoboka gusa mu gihe ukubaka kwa mbere gufuswe. Papa Francisco nti yasohoye itegeko rishasha rigenga ivyo kubaka ku bakatolika. Abitegereza ibintu bavuga ku rwandiko rwa Vatikano rudatangaza ku buryo bugaragara ko abakatolika batandukanye bashobora gusangira, yamara Ekleziya Katolika ishobora kwihweza ikibazo kimwe kimwe ukwacu. Papa Francisco yatangaje ko abantu batotegerezwa kubaha aba ko abantu botegereza kubaha abakundana nabo basangiye ibitsina, yamara nti yahinduye aho Ekleziya Katolika ihagaze ku vyerekeye ukubakana hagati y'abantu basangiye ibitsina. Ku vyerekeye gukoroza inda, Papa Francisco avuga ko ata burenganzira ku mubiri w'umuntu bushobora guha insiguro ingingo y'ukwica ubuzima. Intagondwa z'umugwi witwa Leta ya Kiislam ziriko ziratakaza ibice bitari bike zigaruriye mu gihugu ca Iraq. Abategetsi b'uwo mugwi n'abagwanyi bawo bariko baricwa mu gihe abanywanyi b'uwo mugwi bariko baratakaza umwizero. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, John Kerry. Kerry yagize urugendo rw'umwanya mutoyi muri Iraq no musi wa 5 mu biganiro n'abategetsi bica gihugu. Yemeye ko urunani ruyobowe na Amerika rugwanya umugwi wa Leta ya Kiislam ruzokorana n'abategetsi ba Iraq mu kongereza urugamba kuri iyo murwi mu ndwi n'amezi ari imbere. John Kerry yerekanye ko kubandanya gushigikira leta ya Iraq mu gikorwa cyo gukomeza umutekano no gukora ku byerekeye umutekano n'iterambere ry'ubutunzi rya Iraq. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yagiye muri Iraq avuye muri Bahrain mu rugendo rwa mbere agize muri Iraq kuva mu mwaka w'2014. Yabonanye n'umushikiranganji wa mbere Haide al-Abadi n'umushikiranganji wa mbere w'intara ya Kurdistan imbere yuko aha ikiganiro abamenyesha makuru. John Kerry avuga ko atabitero umugwi witwa leta ya Kiislam uragira mu kiringo cy'amezi atari make. Avuga ko uwo murwi watakaje ibice 40% by'ubutaka wigeze kuba warigaruriye. Benshi mu bagize inama nshingamateka y'igihugu cya Israel cya Brazil muri antunga barashigikiye gukura President Dilma Rousseff. Yamara ashobora kuba atamajwi ahagije mu nama nshingamateka yo gushikiriza ibyagirizo byo kumukura. Ikinyamakuru cyo mu gihugu cya Brazil Folha de São Paulo kimenyesha ko byatohojwe ku bashingamateka hagati y'itariki 21 n'itariki 7 z'ukwezi kwa kane. Tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu ivyerekanye ko ibice 60% mu nama nshingamateka mu gihugu bishigikiye ko Perezida Rousseff akurwa ku butegetsi. Ivyo ntivyo babihagije kugira igikorwa cyo kumukura ku butegetsi kibe. Abashingamateka n'abakenguza amateka 308 barashigikiye ko akurwa ku butegetsi. Yamara hakenewe abashingamateka 342 kugira ivyagirizo vyo gukura Perezida Rousseff bishikirizwe. Ivyatohojwe vyerekana ko ibice 21 vy'abashingamateka badashigikiye gukura ku butegetsi Perezida Rousseff. Bitegekanijwe ko inama nshingamateka igirisha amatora ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane kugira irungike dosiye mu nama nkenguza amateka. Niyo inama nkenguza amateka yemera gukura Perezida Rousseff imbere yo kumushira imbere y'intahe yoca abarahagaritswe mu mabanga yo kuyobora igihugu. Abashingamateka batavuga rumwe na leta bavuga ko Rousseff yakuranije amafaranga mu buryo butarekuriwe n'amategeko kugira yongereze amafaranga leta ikoresha yongere anyegeze ugukomera kw'ibibazo byo gutunze bw'igihugu mu gikorwa ciwe cyo gusubira kwitoza kurongora igihugu cya Brazil mu mwaka w'2014. Perezida Rousseff arahakana ko ari amakosa yakoze akaba yiyamiriza umugambi wo kurondera kumukura ku butegetsi. Igihugu cya Djibouti cyagirishije amatora y'umukuru w'igihugu no munsi kuwa gatanu mu gihe abatavuga rumwe na leta biciyemo ibice byitezwe ko Perezida Ismail Omar Gele atsinda ikindi kiringo kigira kane. Gele yafashe ubutegetsi mu mwaka w'1999 akaba yayoboye Djibouti kuva icyo gihe. Niwe mu perezida agira kabiri wa Djibouti kuva icyo gihugu cikukiye mu mwaka w'1977. Abandi bakandida batanu bahiganwa nawe. Yamara ntivyibonekeza ko Perezida Gele ari imbere yabo. Radio Sud America Washington DC programme y'ibiganiro byacu tubashikiriza iminsi yose kuri radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88.3 no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 Kigali mu Burundi mutwumviriza kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tuyahera mu Rwanda. Bamwe mu bahutu bagize uruhara gukingira kunyegeza abatutsi bahigwa mu gihe cy'ihonyabwoko batangaza ko bagiye barahura n'ingaruka zo kugirirwa nabi n'abahiga abatutsi rimwe na rimwe bakaba bahanahasiga ubuzima bwabo. Bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko akaga kagiye bagiye barahura nako haba mu gihe cy'ihonyabwoko canke inyuma yaho. Asomutakaboyi niwe yakurikiranye iyi nkuru.
Mutabazi Reveriani ni umugabo w'igikwerere ugeze ku myaka 60 y'amavuko, avuka mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Mu kiganiro yahawe Ijwi rya Amerika ubwo yari yatumiwe mu bikorwa byo kwibuka ku rwego rw'igihugu byabereye ku gisozi tariki ya 7 z'ukwezi kwa kane, yavuze ko jenoside igitangira mu karere kabo ka Nyaruguru yabanje kujya ajyana n'abaturanyi be b'abatutsi kwihisha. Avuga ko nubwo yari azi ko hahigwaga abatutsi kandi wari umuhutu, yahisemo kwifatanya nabo kwihisha mu bihuru, ko yemeza ko atemeraga ko ari inyenzi nk'uko abandi babibitaga. yasobanura ijwi rya Amerika uko yagiye yakira abantu bamuhungiraho n'uko yagiye agerageza kubahungishiriza kuri
twaburaga ninjoro tukabona kurara mu kigunda ngiye muhira sanga abantu bamaze kuba benshi bahungira iwanje bose baraje baba hafi 15 batangira kuba n'ubu bakuye mu Masaka na wakazi wanje mbafite umugabo witwa chef de zone wari chef de zone Burundi witwa Ntanyungu Samuel abantu uyu muntu abantu nimba shorera nimba tinda na hano bashobora kugwana ariko ningira vuba nkabageza I Burundi Samuel Ntanyungu ari chef de zone arabakira nashatse abantu bamerekeza bamwe nkabaha amafaranga bakagenda badushakira inzira na hano y'iminota 40 kugera I Burundi ariko twahurije amasaha 5 kwera guca mu mihana manga harimo n'abacecuru ngenda nkurura harimo abana ubwo sakena na ingezi Burundi
mutabazi yabwijwe rya Amerika ko nyuma yo kugeza abatutsi yari yahishe mu gihugu cy'u Burundi atigeze agira amahirwe yo kugaruka mu Rwanda yavuze ko interahamwe zaje kumenya makuru yuko yahungishije abatutsi Burundi ahitamo kugumana nabo mu buhungiro mu kiganiro hahijwe rya Amerika mutabazi avuga ko ibyago bye bitarangiranye nuko yahunze kuko nyuma yo kugaruka mu Rwanda mu mwaka w'1997 abacengezi bateyiwe bamwicira umugore n'abana nubwo kugeza ubu akibisubiramo agasuka marira yagerageje kubwira ijwi rya Amerika uko byari byifashe muri icyo gihe
mu kwezi kwa karindwi butare ifashwe ngaruka mu Rwanda kuri 11 z'ukwa 12 muri 1997 abacengezi bava mu ishyamba barantera baca inzugi hari n'abashyitsi barayo wanjye ubwo bica umugore wanjye bica n'umwana ubwo bica n'umushyitsi wari uharaje barasa n'inka eshanu
mutaba mutekereza ko aba bacengeze kugira ngo baze bakwicira umuryango ahari n'ibindi bya byaratewe n'urwo ruhare wagize rwo kujya gufasha abatutsi mu gihe cya genocide
n'icyo nta kindi
ingorane zageze ku bahutu bakije abatutsi ntizagarukiye kuri mutabazi gusa mu kiganiro ijwi rya Amerika ryagiranye na Kalisa Gaspari wari utuye mu cyahoze ari komine Rubungo muri Kigali ngari mu gihe cya genocide yahishe abatutsi bagera kuri 30 ariko genocide irangiye yatunguwe n'uko ari bushinjwa gukora genocide ndetse ngo bamushinjaga bifuzaga ko yafungwa
twemeza gufata gucukura imyobo tubahisha mu myobo mu gihe rero bavuga ko duhishe abatutsi batugagiye igitero twe twiteguye gupfana nabo nahuye n'umuntu ntazi arambwiye ati namenye ko mwahishe inzoka ati kandi inzoka mwahishe zizabarya undi muntu we namenye yanyoreje message ati tuzabica genocide yararangiye ibindi byakurikiyeho nuko narezwe muri gacaca ndaburana muri gacaca ndetse abantu benshi bitegura kumpangira ngo nanjye mfungwe muri gacaca ariko abantu bacitse ku icumu n'abandi twabanaga bose bagurukiye icyarimwe baraza turaburana dutanga ibimenyetso berekana ko ndi umwere uwo wampangiye bamukatira amezi 3 y'igifungo
bamwe mu bahutu bagiye bahisha abatutsi mu gihe cya genocide bavuga ko bahuye n'ibigeragezo haba muri genocide ndetse na nyuma yayo no gutotezwa n'imiryango yabo kutizerwa nayo ariko benshi bemeza ko uko imyaka igenda ishira ariko imyumvire y'abamwe igenda igabanuka bifuza ariko ko bajye bazirikanwa cyane cyane n'igihugu bakibukirwa ku bikorwa byiza bakoze nta byinshi basaba leta ariko abo twaganiriye bari batumiwe kwibuka ku nshuro ya 22 genocide yakorewe abatutsi baye bavugaga ko gutumirwa ubwabyo mu gikorwa cyo kwibuka ku rwego rw'igihugu bibatera ishema Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Uyu munsi inama nshinga mateka y'u Rwanda yakiriye umuhari ugwaruka gwo mu mugwi ugwanya ivanguri rya ryo ryose mu karere k'Uburayi European Grassroots and Anti-Racist Movement barimwe na bamwe mu bagize inama nshinga mateka mu karere k'Uburayi. Mu biganiro bagiranye abagize uwo muhari bararabira hamwe n'abagize inama nshinga mateka y'u Rwanda gufatanya mu kugwanya guhakana n'ivyimviro bituma haba ibihonya bwoko bikigaragara hirya no hino ku isi. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Ni ibiganiro inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ishaka mu bufatanye n'ihuriro rirwanya ivanguri rya ryo ryose ku mugabane w'Uburayi IGAM, European Grassroots Anti-Racist Movement ry'abakiri bato. Iri ni ihuriro ribonekamo kandi abagize inteko zishinga amategeko ku mugabane w'Uburayi. Impande zombi zirahuriza ku gushyira ingufu mu itumanaho zirwanya ingengabitekerezo iganisha kuri genocide, ipfobya n'ihakana ryayo. Abagize ihuriro rirwanya ivanguri rya ryo ryose ku mugabane w'Uburayi IGAM baravuga ko batazakomeza kwihanganira bumva babona bamwe mu bihugu by'Uburayi bahakana bapfobya banahembera ingengabitekerezo iganisha kuri genocide. Muri ibi biganiro igihugu cy'Ubufaransa cyongeye gushyirwa mu majwi ku gucumbikira abahakana genocide abayigize mu ruhare n'abandi bari muri uwo murongo. U Rwanda rushinja iki gihugu gutegura no gushyira mu bikorwa genocide yo muri 1994. Ingingo ikunze gutera gatotsi mu mibano y'ibihugu byombi. Mu ijambo rye muri Sena y'u Rwanda bwana Benjamin Atta, umufaransa ukuriye ihuriro EGAM yavuze ko igihe kigeze ngo kuri kujya hagaragara.
20 ans de silence, 20 ans de déni, 20 ans de négationnisme, 20 ans de protection des génocidaires.
Imyaka 20 nta kivugwa, imyaka 20 bakingira ikibaba ba génocidaires, imyaka 20 bakingira abayigize mu ruhare, imyaka 20 barwanya ukuri birahagije. Urugero rw'Ubufaransa n'Uburayi n'urwo Rwanda twishyize hamwe mu guharanira ukuri kubera genocide yakorewe abatutsi no ukuri kwavutse. Kubera ko abakiri bato ntituzemera uwo murage w'imikoranire bashaka kudushyiraho utari uwacu, utari inshingano zacu, twafashe inshingano zo kumenyekanisha ukuri no kurwanya ihakana rya genocide. Nk'uko mwabyibukije ukuri guca muziko ntigushye, mu gukomeza iyo mvugo nta gihugu gifite ibikomerezwa byacyo byahindura ibyabaye.
Il n'y a aucun pays qui est assez puissant pour changer les faits.
Bwana Hervé Ferron, umudepute mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa yavuze ko hari abafaransa ku giti cyabo bagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi ko bitagomba kwitirirwa igihugu cyose kuko ibyo bakoze nta wari yabibatumye. Aho wagarutsweho cyane ni bwana Lengipe wari ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa ubwo genocide yabaga. Bwana Ferron asanga kurwanya ingengabitekerezo iganisha kuri genocide ari ikibazo kireba buri wese.
Parce que le négationnisme est un problème international. Nous sommes tous concernés par cela. En tant que parlementaire français, bien évidemment, je vais
kubera ko ihakana ari ikibazo mpuzamahanga twese biratureba. Nk'umudepute w'Ubufaransa birumvikana ngiye gufatanya n'abandi ku bikorwa bireba abaturage n'imiryango itari ya leta nyuze kuri EGAME. Nzakoresha ingufu mu kwibutsa buri wese ku rundi rwego kugira ngo ibimenyetso bijye hagaragara birenzeho byamaze kugerwaho kugira ngo habashe kubazwa ibibazo by'ukuri abashaka guhakana kugira kandi ngo tugere kure mu kumenya ukuri.
Les vraies questions, celles qui pourront certainement déranger et que l'on puisse aller plus loin dans la vérité.
Président wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza yasabye ubufatanye abimwumbiye muri EGAM bushingiye kwitumanaho bakarwanya icyari cyo cyose cyatuma hari ahongera kumvikana genocide kwisi.
Nous avons le devoir de nous structurer.
Dufite umukoro wo kwiyubakamo inzego, abantu bose bumva ibintu kimwe, abantu bose barangwa n'indangagaciro z'amahoro n'ubumuntu mu kurwanya ko genocide yakongera kubaho ukundi ku isi. Turwanye bya nyabyihakana, igoreka ry'amateka nk'ibigaragara kuri genocide yakorewe abatutsi.
Effectivement pour le génocide perpétré contre les Tutsi.
Ubufatanye nk'ubu ngo ni ingenzi kandi bibuje bukenewe. Bwana Theoneste Karenza kuri ihuriro ry'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda rikumira rikarwanya n'ipfobya rya genocide yakorewe abatutsi.
Ubwo rero ubwo bufatanye burakenewe muri uru rugamba usanga rukomeye. Abahakana genocide yakorewe abatutsi, ababashyigikiye bishyize hamwe, bafite uburyo butandukanye babikoramo, babinyujije mu itangazamakuru, babinyujije mu bushakashatsi. Ukaba rukeneye urugamba natwe tw'abantu bishyize hamwe, babikeneye, babishaka, babyumva, banabyemera, kugira ngo natwe turwanye abo ngabo bakomeza guhakana no gupfobya bishobora kuzahembera n'indi genocide ishobora kuba hari hose.
Abadepite 43 ku mugabane w'Uburayi babinyujije mu ihuriro rirwanya ivangura ku mugabane w'Uburayi IGAM nibo bivuga ko kwikubitiro bazinjira muri ubu bufatanye bwo kurwanya abapfobya, abahakana n'abafite ingengabitekerezo iganisha kuri genocide. Kwibuka genocide yakorewe abatutsi harwanywa ingengabitekerezo yayo niyo nsanganyamatsiko kuri inshuro ya 22 isi yose yibuka genocide yakorewe abatutsi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Zvidi Amerika i Washington DC turamushimiye Eric bagira ubusa kuri iyo nkuru bamwe mu bacitse ku icumu mu ihonyabwoko ryo mu Rwanda batangaza ko abarundi batari bakuye gusamara mu gutorera inyishi ibibazo bihari kuko bisa naho bishobora kubatwara mu ihonyabwoko bakaba berekana ko vyatanguye kubwicanya busanzwe nk'uburiko buraba mu Burundi muri iki gihe ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni
Clarisse umurundi kazi w'imyaka 26 na ntambara yari bwabone ariko ibiriko biraba mu Burundi byamutumye ahunga igihugu cyo cy'amavuko ati birashobora kumera nk'ivyabaye mu Rwanda
ntambara iri Burundi ibintu bikoregwaho kuva nakavuka navyo nari bwabone ndayibonye inkuze njo kintu cyatumye mpunga ku bintu no banarabonye abantu biyica abantu barasa bakaza bagafata umuntu n'usuye kumenya irengero ry'umuntu ahari ukumva mu nyuma ngo twabonye ikiziga tugatorika iziga tutazi ibintu ngene bigenda birakurikirana kino chatumye ngira ubwoba mpunga ashobora kubona ko igihe cyose bishobora kudushikira nkato turabakobwa
nk'abakobwa bashikirwa n'ibi
natwe abakobwa dushikirwa n'ibibazo byinshi ari benshi bafata ku nguvu gasanga n'umuntu arabaye traumatize agize ubwoba bwinshi bituma umuntu atoguma abibona ntashima guhunga
ivyo yabonye bisa n'ivyo wiri muco umusore w'umunyarwanda w'imyaka 30 yabonye mu Rwanda afise imyaka 8 imbere yuko genocide yo 1994 iba
mbere gato ya genocide ibintu nibuka nuko aho najya kumva nkumva abantu berirwa baririmba ku misozi baririmba bari mu mashyaka runaka ugasanga rimwe bashyamiranye cyangwa se baririmba batukana batuka impande zose zishoboka cyangwa se ukajya kumva umuntu yabuze bakaza nyuma tukazumva ngo yarapfuye cyangwa se ngo yarafunze ariko nyuma nibwo naje kubona ko ibyo bintu byabaga ari ibintu bitegura genocide ariko icyo gihe nta kintu nabaga nzi kuko dari nyiri umwana mutoya
Mucho dase wiri atubwira n'ivyo yabonye mu gihe cya genocide.
Mu gihe cya genocide icyo nakwibuka jyewe kitazamva mu mutwe nk'umwana nuko nabonye imirambo itemaguye nibwo numvise bwa mbere amasasu mu baturanyi hafa aho ngaho narindi watahaga mu rugo ugategereza ko papa aza kuza akagusuhuza ukabarusigaye wenyine ukabona usigaranye na mama gusa babana mwari muturanyi mwakinaga ukabona ntabagihari wajya aho bari batuye ugasanga inzu ntago zigihari ababyeyi babo ntabahari nyuma y'igihe ugasanga imibiri yabo irabonetse tugiye kuyishyingura mu cyubahiro ayo niyo mateka urebye umuntu yaje kubona akabona uko ibintu byabaga mbere ko byabaga bitegura ikintu gikomeye cyane nka genocide twanyuzemo
mu gihe abarundi batobishyiramo ubwenge ibiriko biraba bishobora kubashikana aho Rwanda rwavuye
ndabye kubyo maze kumva hano mu Rwanda n'ibiriko biraba i Burundi ndiko ndabona ibiriko biraba i Burundi biriko biregera nk'ibyabaye mu Rwanda biriko birafata inzira yaho uravye ubwicanyi buri buhari i Burundi n'ivyabaye ngaha mu Rwanda 1994 mbona ko biriko birafata inzira y'intambara yo yarabaye isano yo bihari nuko ivyabaye ngaha mu Rwanda ni Burundi ubu ari byo biriko birahaba bari kwica bari gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme ugwaruka go ruratotezwa cyane rukicwa ni kimwe ivyabaye ngaha mu Rwanda ni byo biriko biraba no Burundi
mu byukuri ibirebyo ubona ari ikintu giteye impungenge cyane ku buryo wenda kenshi nuko dutabaza amahanga atagize icyakora uburundi nabwo bushobora kujya mu gihe kibi cyane nk'icyo u Rwanda rwanyuze mu 1994 no kuvuga ngo byonyine aho byahera nuko abanyiri igihugu cyangwa se abene igihugu abarundi ubwabo nibo bagakwiye kureba icyagakwiye gukorwa uhereye cyane cyane ku bayobozi kuko turabaturanyi babo cyane bari bafite kuba hari isomo bakuyeho ku Rwanda no kuvuga ngo hari icyo bakwiye gukora kugira ngo byibura bakumire ibyo bintu kuko biri kuganisha ahantu hashobora kuzahatuma amateka yabo nabo aba mabi cyane nk'ayo u Rwanda rwanyuzemo icyo gihe
Clarisse na Willy bose bahuriza ku guhanura abarundi na cyane cyane ugwaruka rukoreshwa mu gutera intambara
ugwaruka go mu Burundi ngo barukoreshwa ibyo bintu nuko no ruhanura kubivamwo bakaraba ineza kuko nabona afise imiryango aho wabikorera nabona imiryango babishobora kubashikira afise imiryango bakigarura bakagira ubuntu bakibuka ko turi bamwe twese turi abarundi twese turi biremo atagikoko kiba kirimo kuya kubasesa amaraso nabo bakumva bakabona ko nabo bafise amaraso abanye politike nabo bakoresha ubwo gwaruka no bahanura ko bukubita agatima membero bakibuka yuko ari abana bakiri bato nabo bafise abana bagomba kungana benshi bahari n'abafise abana bangana bakibuka yuko ivyo bariko barakora hari ivyo bariko barakorera nabi abavyeyi babavyaye abo bana bakabireka tugasubira kuba kwese abarundi bafise umutima umwe w'urukundo
abari mu rungano rwanje no kuvuga ngo harabo leta ikoresha kuko niko bimeze no mu Rwanda niko byabaye no kuvuga ngo byarateguwe bitegurirwa hejuru ariko bitozwa urubyiruko babari nabo babishyira mu bikorwa cyane abo umutwe wari wayise interahamwe no mu Burundi naho akenshi usanga koko urubyiruko nirwo riri gukoreshwa no kuvuga ngo bo ubwabo bagakwiye guhindura imyumvire bakumva yuko igihugu cyabo ni cyabo nibagomba kugishakira amahoro kurenza uko bagishyira mu kaga.
I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kanya gato turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha nyamara imbere yaho reka tubibutse incamake makuru twabamenyeshejeho hirya no hino. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika butangaza ko budashimishijwe na gato no kugwina amatora yagenze muri Repubulika ya Congo. Amatora yatumye Perezida Denis Sassou Nguesso yongereza ikiringo cy'imyaka 32 amaze ku butegetsi. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika Mark Turner yamenyesheje mu itangazo ko ibintu bitari bike bitagenze neza mu matora n'ihagarikwa ry'abashigikiye batavuga rumwe na Leta vyagaramiye amatora yari yabaye muri rusange mu mahoro. Menyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise impungenge zikomeye kugugena abanyekongo ibihumbi n'ibihumbi bavyutse ku itariki zine z'ukwezi kwa kane bumva amasasi n'amabombe vyasana bakaba bahunze ingo zabo ku mugwa mukuru Brazzaville. Papa Francis yasavye kwemera no kwakira abakatolika badakwije ivyo Ekleziya Katolika isaba nk'abatandukanye canke abarondera gusubira kubaka. Mu rwandiko rw'impapuro 260 Vatikano yasohoye uno musi wa gatanu, Papa Francis avuga ko ata muntu n'umwe yocibwa ivomo ubutagisubira inyuma ngo kuko ivyo ntibiri mu ijambo ry'Imana. Ubwo rwandiko rwihweza ibibazo bitandukanye vyerekeye imibonano mpuzabitsina no kubaka. Ubwo rwandiko rwatunganijwe inyuma y'inama y'abepiskopi b'abakatolika bahuye kugira baganire ibibazo vya mu miryango mu mwaka w'2014 n'umwaka w'2015. Intagondwa z'umugwi witwa Leta ya Kiislam ziriko zirataka ibice zari zigaruriye muri Iraq abategetsi b'uwo mugwi n'abagwanyi bawo ariko baricwa mu gihe abanywanyi b'uwo mugwi ariko batakaza umwizero. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry. Benshi mu bagize inama nshingamateka y'igihugu ca Brazil barashigikiye gukura Perezida Dilma Rousseff yamara hashobora kuba atamajwi ahagije mu nama nshingamateka yo gushikiriza ivyagirizo vyo kumukura. Ivyo rero ntivyo babihagije kugira igikorwa cyo kumukura ku butegetsi kibe. Nshuti mwari kumukurikirana Ijwi rya Amerika, amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha hano niho bigarukiye. Kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo wafashe amajwi agashyira hamwe ibiganiro n'amakuru twabateguriye ni Innocent Kimenyi. Tubifurije kugira umugoroba mwiza n'impera z'indwi nziza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.